ni Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese turi kumwe kuri uno munsi wa kabiri. Aho tuganira ahanini mu kiganiro muri isanga ibibazo by'abakenyezi abigeme ubuzima bwabo amagara yabo n'ibindi byinshi byerekeye iterambere ryabo. Kuri uno munsi mu kiganiro muri isanga turi niteka ryo kuganira n'abakenyezi batatu baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bikorwa barimo mu mpera zino ndwi. Ikaze mwese mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi. Muri nondwi irangiye abakenyezi b'abarundikazi baba mu mihingamo itandukanye ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari muri leta ya New York kwakira umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi yari yitabiriye inama rusange y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU igira 76. Icyo gikorwa cyo kwakira Première Dame Madame Angeline Ndayishimiye cyari cyatunganijwe n'umugwi w'abakenyezi batanu. Mu kiganiro muri isanga cy'uno munsi twatumiye batatu bari bagize komite yari ijejwe kuyobora ibikorwa byo kwakira umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi muri icyo gisagara cya New York. Reka twakire abatumire bacu uno munsi batubwire uko icyo gikorwa cyagenze na byinshi byari bijyanye n'ubwo rubanza janye iyo nama muri make. Tubanze twakire Dr. Zena Ntiranyibagira, akaba yarayoboye uwo mugwi w'abakenyezi b'abarundikazi baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bateguye ubwo rubanza. Dr. Zena Ntiranyibagira, ndabahaye ikaze mu kiganiro muri isanga.
Amahoro Madame Oriane, murakoze cyane.
Turi kumwe kandi na Madame Jean-Françoise Nizikimana yari ajejwe igikorwa cyo gushikiriza ijambo nyamukuru abo bakenyezi bari batekereye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Madame Angeline Ndayishimiye. Madame Nizikimana Jean-Françoise, kaze neza mu kiganiro muri isanga.
Amahoro neza Oriane, murakoze kuba mwaduhaye akakanya.
Murakoze cyane. Ego turi kumwe kandi na Madame Alphonsine Niyonkuru. Madame Alphonsine Niyonkuru akaba yari mu bari bajejwe kuyobora amasengesho igisabisho cyo muri urwo rubanza kukwakira Madame Angeline Ndayishimiye. Namwe Madame Alphonsine Niyonkuru, ndabahaye ikaze neza.
Murakoze cyane Madame Oriane, mukaba mukoze no kudutumira muri iki kiganiro.
Murakoze mwese bakenyezi mwafashe kano kanya ko kuganira natwe mutubwire byinshi mu byo mwaganiriye n'ukungene urubanza rwagenze muri rusange. Reka mpindukire mpere kuri Dr. Zena Ntiranyibagira. Dr. Zena, ubanza ukatubwira abo muri bo ku batabazi babamenye muri make. Dr. Zena ninde?
Ego murakoze cyane Madame Oriane kuri kano kanya mwaduhaye. Ewe ni twa Zena Ntiranyibagira, mba muri Leta ya New York, mu mujyi witwa Buffalo, turi hafi ya Canada. Hanyuma nkaba ndahamaze hafi imyaka 20 irenga, naje mu 1999. Hama mu buzima bwa minsi yose icyo nkora nigisha kuri universite iyo bita Université de New York a Erie, hama nigisha igifaransa. Murakoze cyane.
Ni ukuvuga ko muri mu gisata cy'indero. Murakoze cyane Madame. Hama namwe Madame Jean-Françoise Nizigiyimana, mutubwire muri make muri bande tubamenye tuganire tuzimanye.
Murakoze cyane. Jewe mba muri Arizona haheze imyaka ishika 21. Naje nshikirino kuva mvuye muri Afrika, naje nshikira muri Arizona. Hanyuma mu buzima bwa misi yose nkabanjejwe nkabankorera mu gisata cy'amagara y'abantu, nkakorera mu bitaro bya leta bikuru byo muri iyi ntara ya Arizona. Nkaba ndongoye igisata nashizeho n'uwunkurira, hamwe n'uwunkurira twebwe twatanguje igisata cyo kwitwararika amagara y'abakenyezi b'impunzi n'abandi bimukira. Ariko turakurikirana mu mabanga tujejwe, nibindi bibazo bijanye namagara y'abantu muri rusangi mu vyerekeye ibi bikogwa by'impunzi nabimukira nkaba nongera nkora ibindi bintu bitandukanye imirimo itandukanye cyane cyane mu byo gukurikirana abanyeshuri bigira umwuga muri kaminuza w'ibyerekeye imibano n'iterambere duhereye ku bantu batishoboye. Murakoze
cyane rwose. Madame Alphonsine Nyonkuru, namwe muherereye he, mwitwa bande? Abatabazi babamenye nubwo mu minsi yahera, mu mezi yahera, mu myaka yahera wigeze kuba umutumire ku ijwi rya Amerika mu biganiro bitandukanye, ariko hari abashobora kuba batabazi. Madame Alphonsine, twibwire muri make muri bande.
Urakoze cyane. Jewe mba muri state ya Minnesota, nkaba ndahamaze imyaka 11. Nkaba mfite ishyirahamwe ryitwa Maranatan, kandi iryo shyirahamwe rikaba ari ryo nkoreramo. Nkakora ibintu by'amakanseringi mu maprizo, mu bubatsi ababirirwa baratata, kurirwa turabatatura, mu bana babanywa ibiyagi bamutwe, bahera ishuri, tukababyeyi cyangwa bakabakubita cyangwa bakava kugira batarakwiza n'imyaka, abandi nabo bakajya mu maprizo. Ibyo ni byo bikorwa nkora, kandi nkaba ndi umurundikazi nabashije gutanguza igikorwa cyo kwegeranya abarundi, diaspora y'abarundi hano muri Amerika, ishyirahamwe ryitwa EDUSA.
Ego, murakoze cyane rwose. Numva ko muri abakenyezi bava mu mihingamo itandukanye, nk'uko twabivuze mu ntango ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu mihingamo itandukanye ya kure na kure cyane, mukaba muva mu bisata bitandukanye. Mpinduke nkahera kuri Dr. Zena, yari yayoboye iki gikorwa cyo kwakira umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iciyumviro cyo kumwakira, igikorwa cyo kumwakira muri make, ubwo rubanza rwo kumwakira mwaruteguye gute muri make?
Murakoze cyane Madame Oriane kwica kibazo cyiza cyane. Tumaze kumenya yuko inicubaho mukuru w'igihugu azoza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gukurikirana ijya nama yahuje ibihugu byinshi byo muri ONU, hanyuma tukamenya yuko umutambukanyi wazaba yamuherekeje, twashije tuba turaba abakenyezi muri bamwe bamwe bazaba bamaze kuzoza kwa kimwe mukuru w'igihugu, tuba dutangura kwisuganya dushaka komite kugira turabe ko natwe twakira umutambukanyi wiwe. Iryo teka twaritewe n'ubuserukizi bw'igihugu cyacu i New York, bwatu hayigobakwe yuko twoja hamwe tukakira umutambukanyi mukuru w'igihugu, kuko bari bazi yuko abakenyezi bo muri Amerika nabo muri diaspora nyine n'ahandi bafite umutima wo kwakirana. Tusha turavuga tuti reka turabe abakenyezi bamaze kwemera ko bazoza, tuje hamwe twitegure turabe ukuntu natwe twokwakira umubyeyi wacu mama Mugiraneza.
Yego, murakoze cyane. Reka kumbure na bagenzawe batubwire nabo nyene icyari kiri ku mutima, aho wabakura ukabatera kamo yuko iki gikorwa gishigikiwe n'abaserukira ubuserukizi bw'u Burundi mu nama ya ONU. Madame Jeanne Françoise, mwe namwe mwumvise icyo cyumviro canke mubonye yuko bishoboka yuko naco nyene cokorwa kwakira Madame Angeline Ndayishimiye, wavyakiriye gute?
Twavyakiriye neza cane, twavyakiranye urweze rwinshi, kandi na kare imico y'ikirundi twaretswemo iratubwira iti urugo n'ugotawa. Twebwe rero nk'abakenyezi kenshi iyo turose umushyitsi ni twebwe tubazwa iby'uwo mushyitsi n'ingene ibyo kumwakira byogenda. Nk'abakenyezi rero twabwirizwa kumva ko muri iryo teka twatewe no mu rukundo dusanganywe nk'abarundi kuko na kare iyo tugiye iwacu mu Burundi nabo batwakira neza batwakiriza yombi natwe twibabwirizwa kubereka ko turi abarundi koko turi abarundikazi ko umuco atawo wagiye tubwirizwa gukorana tugakora icyo dushoboye kugira tubereke yuko urukundo ari ryo ragi twarazwe n'abasokuru
yego murakoze cyane murakoze cyane namwe madame Alphonsine musanzwe muyoboye imigwi y'abakenyezi aho Minnesota no mu Burundi icyumviro nk'iki cyo kwakira mutambukanye w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi namwe mwacakiriye mute nk'abagize komite ariko kandi nk'umukenyezi w'umurundi kazi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika
urakoze cyane madame Ovian nacakiriye neza cyane kuko jewe kumva ko umukuru w'igihugu azoza ukumva ko yadutumye ko tukibonekete twaciye dutangura kurondera ingene tukatagatike no kwitegura kuza tumviriza ijambo azoba atugemuriye rero bamaze kudurya akara bakatubwira ko umutambukanye wiwe azoba yaje kandi nk'abarundi kazi twashobora kumwakira tukaja hamwe n'ukuri numvise umunezero mwinshi numva ingoga nyinshi no gutangura kurondera abandi bafasoni tugakorera hamwe n'abandi kugira ngo turonke abafasoni benshi cyane buza kumwakira kugira ngo tumwigine tumwereke ko tumukunda kandi ko tubashigikiye binatayeho nibo Imana yashize hejuru kugira ngo batuyobore twese mu gihugu urumva ari umunezero ntangire kubona twakwakira umubyeyi
murakoze cyane hanyuma Dr. Zena Nyiranyibagira muri mwari mujejwe gutunganya no kwegeranya abakenyezi iki gikorwa cy'urubanza ko kwakira Madame Ndayishimiye abantu muri Amerika ko tuzi ko Amerika ari nini cyane mubona bavyakiriye bavyitabiriye mu buryo mwari mwiteze muri rusange urubanza rwose mwateguye mwuvuga ko rwagenze rute
murakoze cyane ohiane kwisho kibazo abantu bakitabereza cyane kuko wari umunezero abantu bose twashoboye gushikira batubwira bati iryo teka twadutewe n'ingene twari tumenyotewe n'ingene hahebye kinini cyane tutamubona benshi baranezewe cyane barabyita bamuga cyane cyane urazi yuko ubuzima bwo muri Amerika bugoye abantu bafite utuzi abakeneye gusaba amakonje bafise kujyana abana ku ishuri abakenyezi benshi barabyifuza hariho na benshi mbere bagerageze bakaronka ayo makonzi mugabo nkuko mwabibonye ibirere muri New York byari bimeze nabi benshi baragerageze kuza mbere badutanye intege zabo zahindaguritse bamwe barashobora kuza umunsi ukurikira abandi hariho nabo byanke basubira inyuma muri make abakenyezi babyakiranye urukundo rwinshi kandi babitanze rwose uraze ukuntu twamakiriye muri iyo nama twese twari umunezero ahubwo mbere nshaka ntangura nshimira abakenyezi bose bagerageje ko baza bikanga twarahababereye mugabo icyo nabwira coco ni uko bama byagenze neza urukundo rwari rwinshi muri sare wari umunsi utaraboneka ku bakenyezi benshi
Hama mugiriye ko mukatubwira ibice bikuru byari biranze ugo rubanza kuko mwakira byari ibihe
Ego murakoze cyane ibice bikuru muri ico kiro cyo kumwakira muri byoreze kumwakira icya mbere tukimwakira twarasenze twishyize mu Imana kuko urazi ko abarundi bazize imbere Imana muri byose kandi iba hatugezeze hanyuma tuje gusenga twaciye tumuha agashimwe ko kumushimira mu bikorwa byinshi akora muri fondasiyo yitwa umugira neza hanyuma ima yaho nawe yaciye afata ijambo adushikiriza impanuro nyinshi zadushyize ku mutima hanyuma nyuma yaho turashobora turashimira ubuserukizi bw'u Burundi bwashoboye gushyira hamwe uyu mubonano hanyuma mu nyuma yaco dusozera nyine mu kanyamuneza dutsenga twishanwe y'Imana tunavuga yuko akanya katubanye gato kuko twari tuzi ko umutambukanye w'umukuru w'igihugu yari afite andi mabanga ajejwe kuko nakabavuga ngo akajya shinga ahora mu itama kuniko programme yagenze.
Murakoze cyane. Hama mpindukiye kuri Madame Jeanne Françoise Nizigiyimana, we yashikirije ijambo nyamukuru kubabibonye ku mbuga ngurukana bumenyi. Niwe yashikirije ijambo nyamukuru mwari mwateguye gushikiriza Madame Angeline Ndayishimiye. Madame Jeanne Françoise, utubwira muri make ibice bikuru bikuru n'ibintu nyamukuru mwifuje kumushikiriza uwo munsi byari biri mu jambo mw'ijambo wamushikirije.
Murakoze cyane kumpa uyu mwanya wo kugira shikirize ibice bikuru bikuru by'iryo jambo. Ahanini novuga ko icya mbere na mbere twashatse kumukeza kuko twari tumubonye tukaronka n'akaryo ko kubikora, kuko benshi muri twebwe tuba hanze ntitwari twararonse uburyo bwo kuba twamushikiriza amakuru meza n'ibyishimo twakiranye mu gihe bene umukuru w'igihugu cacu bashingwa ayo mabanga akomeye yo kurongora igihugu cacu. Twashatse rero tumubwire tuti kaze, tumubwire tuti muri akarorero keza muri leta mbyeyi, leta mvuzi umukuru w'igihugu yashoboye gushiraho, kuko kukaba nkako mu bikorwa yari ajejwe nka mama mugira neza bica bitubera akarorero keza. Twashaka kumubwira yuko mu byo ariko arakora kubera wenyine yashatse kuba akarorero ka mbere kacu mu byo umukuru w'igihugu adusaba ko dushyira mu ngiro, twaciye dushaka kumubwira iceste tuti turi inyuma yanyu, turashima ibikorwa by'agaciro mukora na cyane cyane kubona yarashyize imbere umukenyezi. Umukenyezi kubera ingorane zinshi bahura nazo agaca ashyira imbere cyane ibikorwa bijyanye nko gusubiza agateka k'ababyeyi bononekaye kubera indwara zifatira mu kigo, mu ndwara zo mu kigo. Izo ndwara rero ni indwara zibi cyane twebwe bikaba byaradushitse ku mutima kubona mu bikorwa byiwe ahagarariye muri Bonne Action mama mugira neza ibyo yarabishyize imbere. Twashatse rero kumubwira yuko nk'abakenyezi nkawe kubera urukundo yerekanye rwo gushaka kwitwararika bantaho nikora n'abandi bakenyezi bahohotewe, twaramubwiye tuti ibyo bikorwa bijyanye no gusubiza agateka ababyeyi basinzikaye kubera indwara zo mu kigo sibo bonyine dushatse kuza kwifatanya nawe, dushaka no kongeramo n'abandi bose boba bafite n'izindi ndwara zifatiye ku gitsina. Tugaca rero twifuza yuko mu bindi bikorwa yobakora byose nk'abakenyezi bava mu mihingo yose kandi n'abandi bose boba bashaka kudufasha, kubera tuzi ko muri Amerika zifise incabwenge nyinshi ziva mu mihingo itandukanye kandi zifise ubumenyi bwinshi butandukanye mu bisata bitandukanye. Twariyumviriye tuti turinze tubatera kamo nabo kumbure udushigikira tugaheza tugateza imbere igihugu cyacu cyatwibarutse. Ibyo byari ibintu nyamukuru, ariko twaranamubwiye yuko twifuza ko mu byo twokorana mu kubandanya gukorana twoza turanahura mu biganiro byo guhimbaza wa munsi mukuru mbuza makungu w'abakenyezi bose ku isi yo hose wahariwe abakenyezi wamuba mu kwezi kwa gatatu buri mwaka. Ibyo nabyo twarifuje ko twobihuriramwo nk'ibikorwa kugira tuze tuributsanya aho tugeze tuce turaba niyo tutera tuja. Twongera turamushimira cyane ku mwanya yashoboye kuduha kubera tuba tuzi ko baba bafatiriwe na byinshi mugabo kubera yashatse kugenda turamukije twabonye n'ukuri ko ibyo byari imboneka rimwe kuri twebwe tubyakirana umutima ushima cyane tugaca tubona ko koko igihugu uko bagishyize imbere ariko n'ukuri bashaka kukiyobora ari mu byo bavuga ibyo bakora koko ari leta mbyeyi leta nkozi turabashimira tubashimira rwose ko bororanirwa ko tuzokwama turi inyuma yabo igihe cyose bizoba bidushobokeye nkaba ndangirije
mindukire kuri madame Alphonsine nawe nyine nkuko twabivuze asanzwe ayobora imigwi itandukanye y'abakenyezi madame Alphonsine abo mukorana abakenyezi b'abarundi kazi haba ngaho muri Minnesota muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi abo mukorana cyane cyane ino muri Amerika boba bipfuza gukorana nawe ni mu bihe bisata muganira nabo bipfuza gukorana nawe bumvise nabo nyene bo mushigikira canke bo kwifatanya nawe mu kugerageza guteza imbere igikorwa arimwo cumugira neza
urakoze cyane madame Oriane ni igikorwa bumvise yaratubwimbogamizi imbogamizi bafite z'ukuntu bavura abo bantu bagwaye indwara zo mu kigo uko ntakabaganga ibari na nosto yego bahari aravuga imbogamizi zihari z'ukuntu ariko barifuza kurondera umuntu yoza guca specialite yo kuvura iyo ndwara akaja hanze natoja muri Amerika yongera kuvuga ko atamiti bafite yo guha abo bamama bivanye n'ikibazo gikomeye cyane bafite iyo bafashwe n'iyo ndwara abagabo baca babata acavuga ko ababyeyi bavurwa bateguye ko ababyeyi bavurwa kugira ngo barabe neza ko babavuye nayo imiti atari myinshi kugira ngo barabe neza ko babavuye babanza kubashyira ahantu amezi atandatu kugira ngo barabe ko ho byokuma imbere y'uko bataha muri busangi rero ikintu abantu bose bariko barahuriza ko ni ikintu yadutumye cyo kuvuga ngo nimudushakire umuti abo babyeyi ubasha kubavura nabo bakamira neza nibamere ibitibwa kuko ngo barabanena bakabafata nabi nukuri icyo kintu abantu bose baragihurumbiye n'iki kintu cyo kurondera ingeneho z'umudokteri guca spesiyalite numvise abantu bose icyo abamama nicyo bafashe kuko iyo umumama yumvise ko uwundi afite ikibazo bamumena kubera ikibazo yagize kuko benshi bagira ibyo bibazo cyane cyane ariko barabyara rero umubyeyi wese acavuga ati uyu muntu yarahuye n'ingorane reka turabe ingene twomufasha muri rusange turanatumiye abantu bose baje mu bushakashatsi abakora mu bitaro abadokteri barabe ingene uwo muti woboneka ushobora kutuvurira abo babyeyi bafite ikibazo kuko nawe ntiyabivuganye agahinda avuga ko ari ibintu bitoroshye hamwe boronka umuti imana yobicanye muri rusange ibyo nibyo abantu ariko barasamira mu kirere cyane cyane baba mama
bakoze cyane Dr Zena kumbure twumvise bimwe na bimwe mu byo madame Angeline Ndayishimiye yashikirije ariko muri rusange mwumviriza ijambo ryiwe nyamukuru nawe utubwira kimwe mu byo muba mwibuka namwe canke muba mwarumvise kimuri ku mutima cyane naco nyene yifuza yuko yokorana n'abakenyezi b'abarundi kazi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo abo bakenyezi bagwaye indwara zo mu kigo koko baronke agahengwe.
Ego murakoze nibyo yabivanye agahinda urumva ko hari umukenyezi yitwaye abandi bakenyezi kandi yatubwiye yuko nawe yifuza ko natwe twamushigikira kuko niwe yagiye imbere atubwira Karorero mugabo tuvuga ko dukorera we dukora bene wacu twasize mu Burundi yaravuze ukuntu iyo bahejeje kubabaga cyangwa babavuye baba bakeneye ikibanza cyo kuruhukiramo yaravuze ukuntu ubafasha tukabarondera uburyo kugira ngo bakore utugambi duto duto bibwe bitanga micro project kugira ngo ba muri iyo mezi bakindiye gusubira mu ngo zabo babe barakora utuntu tuzobafasha kuzobafasha gusubira mu buzima bwa misi yose. Yaranavuze nyine yuko icyo kibanza kitaraboneka bariko bakirondera kandi twofashanya tubicishije muri opedade ko iyo twabimufashamo. Cyane cyane arangira aravuga ati hariho ibanki y'abakenyezi iherutse kugurugwa, dusaba yuko natwe abakenyezi tubishoboye aduhamagara ko tuba turashyiramo tukaziganya tukaraba ukuntu inyungu zovamo zoshobora gufasha abakenyezi bantaho nikora, haba nko mu maproje yo gushona canke korora canke imigambi yo kwiyunganya kugira ngo abakenyezi babe sindigeno bivuga mu gifaransa bavuga ngo autosuffisance, bashobore kwitaho bonyene batarinze kuza barasabiriza kuko na kare baba bameze nk'ibicibwa. Muri make rero tunavuga ibintu nyamukuru natwe abakenyezi twamwemereye twamubwiye ko natwe iryo shaka akaburiye ababishaka kuko natwe muri benshi turafise iryo shaka ryo gukorera mu Burundi kugira duteze imbere bene wacu twashyizeyo.
Murakoze cyane Dr. Zena. Madame Jean-Françoise, mwatubwiye kare yuko muri mu gisata cy'amagara y'abantu kandi twa twumvise yuko Madame Angeline Ndayishimiye igisata arimo ni cy'amagara y'abantu yipfuza gufasha abakenyezi bagwaye, aho muherereye hiyo muri Arizona, kumbure mwebwe mwenyine ku bwanyu canke nabo mukorana n'abagenzi b'abarundikazi, mubona hari ico mwofasha muri ico gisata cy'amagara y'abantu, haba imiti haba ibikoresho, mubibona gute nk'abantu basanzwe bari mu gisata cy'amagara y'abantu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika?
Murakoze kumpa ijambo kukaba nkako mu byo nkurikirana misi yose mu bikorwa byanje vya misi yose bijanye n'amagara y'abakenyezi. Rero icyo novuga ko noterera hamwe n'abandi bakenyezi twoba turi kumwe hano hafi ko bari nk'ukwegera abahinga karuhariwe mu bijanye no gutabara muri izo ngwara yatubwiye bifatira mu bihimba byirondoka mu gitsina bakazita ingwara zo mu kigo. Nk'umutegetsi antwara hano mu bitaro bikuru vya leta vya Arizona asanzwe ari mu baganga karuhariwe bake babaho bazwi ko bafasha gusana sana ibihimba vyirondoka ku bagore boba vyaragoye ugasanga vyarononekaye nya bihimba vyirondoka. Hari igihe rero baca babategura neza bagasubira kubasubiza ubuzima bwabo nk'uko byari biri imbere y'uko bahura n'ingorane. Rero nk'abaganga nk'abo tubegereye tukababwira ikiganiro twagiranye n'umupasoni w'umukuru w'igihugu cacu nyenicubahiro Angeline Ndayishimiye, turizeye ko boshobora kutwereka inzira twofata kugira twegere abandi bahinga boshobora kwitanga hamwe bishobotse canke bakemera no kwigisha abandi ingene ico gikorwa cyo gusanasana abakenyezi coba. Rero dushoboye kuronka abaganga bashobora gushika mu gihugu cacu bakajya kwigisha abandi baganga babigenewe nk'abajinekologi n'abandi bitwa ba obstetricien mu Gifaransa, bakamenya gushona mwenda abo bakenyezi bahuye n'ingorane birashobora kugira kamaro canke ugasanga nabo baganga dukoranye na leta y'u Burundi bararonse ingene bashobora kuza ino bakongura ubwenge bagahura nabo baganga bakabigisha ubwo buhinga ibyo ni ibintu byofasha rero muri bamwe turi kumwe hano hafi eka n'abandi bova mu mihingo itandukanye ya Amerika turashobora kuja hamwe tukiyumvira ingene uwo mugambi twowushikako
birumvikana murakoze cyane rekaje cyane reka mpindukire kuri madame Alphonsine niyo nkuru musanzwe madame muri nkuko mwabivuze mu ntango mwishira hamwe BDUSA rizwi nkishira hamwe rihurikiyemo abarundi benshi cyane muri leta zunze ubumwe za Amerika mu bice bitandukanye mwo musanga ibijanye no kwegeranya uburyo gufasha mu gihugu cy'u Burundi haba muri iki gikorwa kumbure cy'umutambukanyo umukuru w'igihugu cy'u Burundi cyo bari gikorwa cyoroshe gukora cyangwa mu yandi mashirahamwe yo mu Burundi murakorana n'abarundi benshi nka muri Amerika iyo mugiye hamwe mukaganira igikorwa cyo gufasha mu gihugu cy'amavukiro baracakira kibari gikorwa cyoroshe kiraba kenshi
murakoze cyane icyo gikorwa carabaye kenshi mwarabonye ko twafashije abantu bari batwawe n'umwuzure hariya mu buterere baragiye mu Gasumba eka n'ubundi baratwaye izindi fashanyo kuri wa mwana yari yazindinda bagomba kumugirira operation mugabo ntacyo twabashije gukora biboneka ko abo twari twatumye kumbure bashobora kuba batabitwayemo neza rero igikorwa cyo gufasha nicyo cyatumye abarundi baje hamwe nibuka ko tugitera kambo tubabwira ko tuzokorera hano tukiyungunganya tukongera tukaraba icyo twokorera mu gihugu tugafasha abacu nicyo cyatumye BDUSA imenyekana cyane ijya hejuru bumvise ngo twofashe igihugu abarundi bose bace baguruka rero mu kintu cyo gufasha dufasha iryo shyirahamwe cyangwa ayandi mashyirahamwe dufasha igihugu nibaza ko ari byo biri imbere cyane 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 mu barundi bose bari muri BDUSA kandi barabikunda barabyishimiye ntiworaba kumva BDUSA ko bufasha ibibazo cyane amashyirahamwe n'utundi tuntu twokemura mu gihugu ni ukuri barabyishimiye cyane ni nacyo gituma yaciye rijamo abantu benshi cyane ni uko abarundi ubu bakunda igihugu rwose kandi bifuza kugikorera
tukiri aho nyine zimwe mu nzitizi cyangwa intambanyi muhora muhura nazo iyo hageze yuko mufasha mu gihugu cy'u Burundi haba kurungika ibintu haba gukorana nabo mu Burundi zimwe mu nzitizi kumbure muhora muhura nazo mwifuza ko zokemugwa zibagora muri icyo gikorwa cyanyu cyo gufasha bene wanyu mu Burundi zo bari nk'izi
nta mbogamizi twigeze turonka kuko nibuka ko igihe dutangura gukora icyo gikorwa bwa mbere twari kumwe na Dr. Nangaha turi kumwe barafashije kandi yahuriyeyo na ambasaderi wacu ngaha icyo gikorwa cyarangutse neza ntituraronka imbogamizi muri ibyo bikorwa kandi muri Domaine de la Diaspora niyo narindi iheruka ni ukuri ukuntu umukuru w'igihugu yabivuze naho bahari imbogamizi nibaza ko ubu bazikuyemo kuko baravuze ko bagiye guha agaciro cyane abadiaspora ku kintu cyose bazoba bifuza gukorera mu gihugu cyangwa bazoba bajyanye gishobora gufasha igihugu na bene Burundi
murakoze cyane hama Dr. Zena mpindukiye kuri mwebwe nk'uko madame Alphonsine abivuze igihugu cy'u Burundi gisa n'ikiriko kiruguruka cyane mu bijanye no kwitaho no gukorana n'abarundi bari mu mahanga umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu ijambo yashikirije abarundi bari bari New York yavuze ati kuri we abarundi bari mu mahanga si abarundi baba mu mahanga ariko abarundi bakorera hanze y'igihugu mu byo mwifuza kuzokorana na nyenicubahiro madame Angeline Ndayishimiye muri kazoza mu misiri imbere nk'abakenyezi bo muri Amerika turazi ko musanzwe muri mu bayoboye conference y'abakenyezi b'abarundi kazi muri Amerika yo mu kwezi kwa gatatu ibikorwa y'itariki umunani umunsi mpuzamakungu hari umukenyezi nyiriki muri make mwifuza gukorana nawe gukorana n'ishyirahamwe OPEDAD asanzwe ayobora.
Murakoze cyane madame Oriane. Twaragize ibyo bakwe aradutumira atubwira yuko ama projet d'office dushaka kujyana ni OPEDAD tugakorera hamwe tunavuga ngo collaboration y'ukuri atari mu majambo gusa kandi nkuko wabivuze nyene leta y'u Burundi iriko iha agaciro cyane abantu bari muri diaspora abantu bari hanze kuko nyine Sebarundi yavuze ati mwebwe muri hano ariko tubasabye mujya gusanzira iwanyu aha muri mu mahanga si iwanyu nimugende mukore mukarisha ubwo bwenge mugabo muzoze mubateze imbere Burundi bwabibarutse natwe abakenyezi uko mubivuze natwe abakenyezi aho kama twarakumvise nacyo gituma natwe muri kujya kwezi kwa gatatu kugira ngo duhimbaze iryo tariki yaduhariwe twasabye umutamuka w'igihugu ko twomutumira tugatumira mbere urwaruka ruri mu Burundi kugira ngo dukorane ayo maproje kera wahora wifuza gukora ikintu mu Burundi ukabura guhera mugabo ubu turafise igisata caduhariwe mu bushikiranganji bw'imigendera n'ibindi bihugu turafisemo direction ya diaspora urumva turafise abadusemukira abo tucako nkuko na madamu Fortuna yabivuze jewe igihe ngenda gutanga imfashanyo abarundi bari begeranyije ngaha naciriye muri iyo direction nyene ya diaspora nibo bamfashije kugira ngo dushobore gushikana iyo mfashanyo ku barundi bene wacu muri make rero nivyo abantu turi hanze turafite inzira tukora mu gihugu nkuko Sebarundi yabivuze ntiyavuze ngo nimutahe uno munsi mugabye ati mwitegure mukarishe ubwo bwenge muze muraza mudufashe natwe rero abakenyezi turahamagara kugira ngo tuje inyuma ya bene wacu twasizeyo ntitugume dukora ngaha gusa mugabo twiyumvire yuko mu myaka nka 30 cyangwa 20 cyangwa 25 tuzoba tugenda gufasha bene wacu mu Burundi mugabo nkasura nkavuga nti u Burundi bwaremewe gufashwa ahubwo ni gufashanya nuko abarundi bene bacu bari Burundi bafite icyo baterera natwe bo hanze tuzi icyo duterera tugishyize hamwe rero bituma tubibyaza umusaruro mwinshi kuko bavuga ngo ubugirigiri bugira babiri abakenyezi bo muri diaspora tugiye hamwe n'abakenyezi bo mu Burundi dushaka gukora byinshi noneho duhishije duhiriwe umutambuka y'umukuru w'igihugu aratwemereye yuko nawe atwiteze ko byinshi natwe tukaba twamusabye vije mba twahurije hamwe naho iyo bavuga ati ntumiye uwantumiye dushize hamwe bizokunda kandi bizoshoboka.
Umutambuka y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi kandi mu byo yashikirije yarashikirije ibijyanye n'indero y'abana bavukira hanze mu mahanga avuga ati byiza nuko bofashwa kugira ngo bamenye imico kama y'igihugu cy'u Burundi bamenye ururimi rw'ikirundi. Reka twumve amajwi ya première dame madame Angeline Ndayishimi.
Kera umutwe yari cyane mu mwana ati kumvira icyatsi nyina cyo wa cyakubitse abo barekwa n'amatelevisiyo n'amatelefoni bonye ni bakihitiramo indero bafata rero tujya ntituzorire twese twita kumwe tumatutiyo menya nkamurera hari kamurava intirundi twa twasanze abana b'abarundi bafukiye hanze mu mbago mafundisha kuvuga ururimi rw'iwacu sinzi ingorane hasi
nk'uko mutambukanyi w'umukuru w'igihugu cacu yabidusabye birakenewe cyane ko koko ururimi n'imico kama y'abarundi tubyigisha ibibondo vyacu nk'abakenyezi barerera abana ngaha icyo ciyumviro twaracakiranye kubwira baracemeye ariko turavye ingene rimwe rimwe ubuzima bwino ku bavyeyi bamwe bamwe usanga bazinduka biruka kwisumamwo hari igihe umwanya usanga ubabereye intambamyi ukwicara hamwe n'abana ngo bige ibintu by'ururimi bagume baruvuga misi yose. Ikindi twabonye nuko na nyabana nyene mu gihe tubazanye ari bato hano canke bamwe bakavukira hano, hari igihe bumva yuko badakeneye gusigara inyuma kuko kumenya ururimi bica biba nkenerwa kugira ngo no mu mashuri bashobore gukurikira, bashobore kwiga bitabagoye, kandi no mu rundi runganwe ntibasigara inyuma, ntibafatwe nk'uko bitwa ko ari bato ku bandi kubera ururimi. Mu Cyongereza bivugika ngo less than. Iyo wumva kuri less than muri development ya karakteri y'umwana, hari igihe usanga bigize icyo bikora mu kungene babaho n'ingene babwirizwa kubana n'abandi. Ibyo rero ni ingorane ihura n'ababyeyi benshi, igahura n'abana nyine, kuko babona bati kwiga ururimi ngaha nabyo bibashyira ku rugero rw'abandi, baba nk'abandi. Ntibitwe ko ari abana atacyo bazi. Ibyo rero ugaca usanga binahuye n'uko ababyeyi umwanya bagora, ugasanga ntibaronse ingene baguma bafise umwanya ukwiye bakurikirana abana babo misi yose, noneho bigaca byunyuka. Mu Kirundi buriya bavuga ngo nta kaburimvo. Twese nk'ababyeyi nta n'umwe atokwipfuza ko umwana wiwe amenya ururimi rw'amavukiro. Icyo ndakizi n'icyipfuzo cy'ababyeyi bose. Ariko icyo nabonye benshi bijukira na jewe ndimo, ni ugutwara abana tukaza turabereka iyo bapfuye, iyo ababyeyi babo bataye uruzogi. Nabo bana bitwa ko ari Abanyamerika baba bavukiye ngaha, jewe narabibonye yuko iyo bashitse mu Burundi barakunda cyane igihugu cacu, barakunda imico yacu, barakunda kubona inshuti zabo, banarume ba se wabo, ba nyina abo, banakuru ba sekuru, barakunda rurya rukundo rw'umuvukano usanga Abarundi bafise, ukabona babyikugura. Turashobora gutangura kuza turashiraho ibiganiro bijyanye no kwigisha abana bacu Ikirundi.
Madame Angeline Ndayishimiye yashikirije byinshi nk'uko mwabivuze mu ijambo yabashikirije i New York. Reka twumve bimwe mu byo yashikirije mu majwi yiwe.
Kizina ya Fedate Burundi no kizina cyanje mwene ndanezerewe rwose kubabona Abarundikazi b'umutima, Abarundikazi b'urukundo na kanyamuneza ntangere kera. Ibi twese ko twaje kwisanga twagiye mu gahinga kanyaga nanjye. Uno munsi rero yumva nanjye nari ndawunyotse rero Imana icisha mu nzira nyinshi kugira ngo ibintu bifunge. Ubona bigaha Abarundikazi bihunguza abandi bene wacu twasize hariya, ariko naho nyine gaca binyereka yuko aho umuntu agiye hose arisanga. Ntafashe bamwe bakunda kuvuga ngo abarishwi, ndabona ko abarishwi mudaca mwibagira urukundo wa mutima wanyu uranga Abarundi. Ibi rero turabihimbariwe cyane, turanezerewe kubona mushobora gukurikirana ibikorwa dukora, kanatsinda ntidukora tubyikorera gusa, dukorera Uburundi kandi dukorera n'Imana. Imana nayo murazi ko ni dawe wa twese uri mu ijuru, twese turayisangiye. Ibyo dukorera abantu nikora abamerewe nabi tuba tuko turabyikorera twese, dukorera abari mu Burundi, dukora n'abarishwa, kubera bajya dukorera bene wanyu ni banyu, kandi ni basaza banyu, ni batuye banyu. kire baduhaye cyane masabye yuko umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umukenyezi ko muzadutumira mwakoze cyane natwe turabatumira dusange umunezero nibaza kuba ndose mu Burundi muzasanga aho byinshi byahindutse murabibona namwe bwe rimwe na rimwe twari turi cyane ibyo rero bizatuma mubwira n'abandi kubumvira igihugu cy'amavukiro cyabibarutse aha ndazi ko muri bake muri benshi amaserukiye benshi hanyuma ku kijyanye n'ibikorwa bya misi yose dukora muri fondasiyo mbona kimeze neza turitwararika cyane cyane amagara y'abantu nicyo twahereye ko mwabonye ko twaragendeye ikigo urumuri cy'igitega bakira abapimizi bagendana indwara z'umuhigo nk'umubyeyi byankozeho ku mutima barasaba ko bobagurira ikigo kugira ngo bashobore kuvuga neza twari abemereye mu Rwanda ati igifaransa ni kirungi n'ibindi wasitodi wasitofe twaciye tugira icyo twita dine de solidarite aho twakoranije ababwizatunga abantu bose bafise uwo mutima wo gufasha abakenyezi ndetse no gufasha igihugu turababwira umugambi dufise rero kubwo kwizera imana ntitwatetse dusha tujya gushyira ko ibuye rya mbere nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu aradutekeye rero nk'uko mwavutse ko mushaka gufasha u Burundi twagira tubahamagare mudufashe ahantu hose mwumva dushobora kurungika abaganga b'abarundi kunonosora ubumenyi ku bijyanye no gukora no kuvura abakenyezi bagendana indwara z'umuhigo
ego murabyumvise byinshi abatashoboye kumva iryo jambo murabyumvise byinshi mu byo première dame madame Angeline Ndayishimiye yashikirije abakenyezi bari bamwakiriye mu rubanza rwabereye mu gisagara cha New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nsubiriye kubatumire bacu ngaruke kuri mwebwe Dr Zena mwari mujejwe ibijanye no gutunganya uru rubanza madame Angeline Ndayishimiye yashikirije ijambo yaravuzemo ibijanye no gutahuka mu gihugu cy'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye nawe nyine arabigaruka ko mu rubanza rwabaye uwo munsi nyene ibijanye no gutahuka mu gihugu cy'u Burundi abarundi bari mu mahanga cyane cyane bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akamo bategwa ko gutaha bagasazira mu gihugu cy'u Burundi bakakira gute muri make
murakoze cyane madame Oriane kuri icyo kibazo cyiza mugacyo toroshye kwishyura ego nk'uko mubivuze baraduhimirije gutaha kandi ndetse n'ubwo mu Burundi uko bwanze nje nk'abandi bavuga ngo nashaka gutaha ndabaye nk'akarero kw'iki wanze njyewe navuye mu Burundi ndi muri seconde ntaraja ku university hanyuma nca nja muri Europe mbwa ire kitwa Malta nakubesha haheze amezi atatu canke amezi atandatu n'uvuga ngo abo bahinzotaha ashaka gutaha ashaka gusubira i Burundi mugabo nkaca nibaza none notaha niki rero nibaza ko kenshi abarundi turi hanze na cyane cyane abari muri Amerika benshi turifuza gutaha umugabo gutaha afashe utahanye inzo usanga bitugora ndiko ndavuga gutahana ibintu ibintu materiel cyangwa kuvuga ikintu twoza guterera mu iterambere ry'igihugu cyacu nk'akarorero nyakubahwa perezida yaravuze ati nishobora perezida yaravuze ati none ni gute nk'umuntu nk'umudogiteri mu bintu bijyanye n'amagara y'abantu yidoga ngo ari hanze akidoga ngo ngo bitari bube ngo niteye imbere kandi nawe nyine aho ari ngaha muri Amerika atarinze gutaha arashobora gufasha kugira ngo ibyo bitaro bitere imbere na jewe ndi mu by'indero ndashobora kwidoga ngo amashuri mu Burundi ntateye imbere kandi nanje hano ushobora gufasha mu guteza imbere ubwo bumenyi nandero nero nimaza kushikibazo vima ayichiwazo kitoroshe mugavo nukugira yuko abarundi wensi na denisi zeno tulifuza kutaha kani naletunga kwa idu hama gala kutaha kakuga titudoboro heleza muzani mgomini mnagye kurahura hanze muzani mufase mwasufashishi idu huku tani chawi varute kani nakari iti yugu tukumili wensi mtuwege mtu chatuleze mtu chatuwekishu mashure ya mbele ina ango kushikatuje hanze kushikaduhunge mtu valeroko wakarira usema mugabo nuko nabivuze gutahuka ni rimwe hama gutahukana icyo giye gufasha abagenda gupasurirayo ndibaza ko umuntu agiye gupagasa mu mahanga hanyuma akavuga teka ntahe nze ku gupashura ndabaza gukukuruka ndibaza ndi gukukurukira i Burundi ni kimwe bashe bipfuza kuko nkuko bize nko muri Amerika iyo giye gukukuruka bakojana n'izanzu z'abasaga hanyuma abantu bakora bakadaka kwitaho niba ari umuryango wawe mugadu pasuriye Burundi urashobora kuja muri wawe ukagenda aho hotel zogi mbere ukagishinashobotse ugafasha kugukrea utuzi kugira ngo nkubu wubatse nk'i Burundi uhakaza abantu cyane uguye business ugatanga akazi muri make icyo navuga icyo kibazo cyo gutaha n'ikibazo nibaza ko abarundi benshi kibari ku mutima ariko n'ababafite agahinda ko gutaha n'ukuri nk'ababesha n'abahanga kabero abantu nge tuvugana benshi nk'abataraja mu Burundi abahunze kera avuga ati ndifuza kuja mu Burundi mugabo gutaha ntibyoroshe reka mvuge ndakuramukanya ndaba ingene Burundi bwifashe kandi nkuko perezida yabivuze Burundi bwifashe neza bariko batembere ku muvuduko udasanzwe rero ngombwa yuko abantu turi hanze tuba turagenda kuraba kugira ngo n'ibyo byo bitashe tuzomenye aho tugenda dukorera tuzomenye abo dukorana n'ibyo bikorwa by'iterambere mugabo kandi sinubwira umuntu wese ngo tahe ejo umuntu uko byitegurira agataha azi ikigiye ngiye gukora ikintu kinini ngiye gufasha muri uyu mugambi nticyoroshe kwishyura icyo kibazo mugabo ndibaza ko bagenda ndibaza kunyunganira murakoze cyane
murakoze Dr. Zena mpindukire mpijambo Madame Alphonsine niyo nkuru dusa n'abasozera kuri cyo nyene Dr. Zena yaravuze yari yishuye cyerekeye gutahuka mu gihugu cy'u Burundi Madame Alphonsine dusozera unashikiriza n'akajambo kanyuma ubona nk'umurundi aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umurundi kazi aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mucakira gute icyo kibazo
murakoze cyane Madame Oriane reka nihere ko jewe ndashaka gutaha umushinga ntayi wanjye arashaka gutaha kandi twebwe twaratangiye kwitegura kugira ngo aho tuzotahira kugira ngo ntihagaragire ibintu birebire bishobora kutugora tubigejeje kure ibyo kwitegura kandi abo tuvugana bose bambwira ko bashaka gutaha kandi bambwira ko batazosazira nga muri rusange rero ni ijambo riri mu mitwe y'abarundi benshi cyane cyane rwose barabona ko bazosazira mu rugo rero ijambo rya nyuma naryo nagomba gutera akamo abarundi bose n'abarundi kazi kugukunda igihugu cyacu kuko turabye ukuntu umubyeyi wacu mukuru w'igihugu yabashije kutwigisha no kutwereka ingene dukwiriye kubana n'ingene twaheza ubwo mu mutwe twashize ibitariyo n'ukuri yatwigishije gusubiramo gukunda igihugu cy'u Burundi cyane rwose yarabitwigishije kandi abari bahari n'ukuri abo twari kumwe bose baranezerewe barahatse kumuterura nuko bitashobotse baratubujije ubundi umugambi wari uwo kumuterura ngo tumushyire hejuru mugabo ntibyashobotse mugabo nabone barabibonye ko twahimbawe cyane kubabona rero dutera kamo kugatahageze ngo bumve ijambo ryiwe bazoza baracyumva ku buhingangurukana bumenyi reka bose tubatera kamo ko kuza tukajya hamwe tugakorera hamwe nk'abari muri Amerika baze bitabire diaspora yacu ya BPUSA dukorere hamwe kugira ngo inkomezi zose tuzishyire hamwe dukore ikintu gikomeye mu gihugu cyacu cy'i Burundi ku buryo n'uzosamara niyitegure ku buryo ashaje ntaronka ingene tugendekera neza azasanga yarashize inkomezi ahandi hantu mu kindi kintu gishobora kuzomutunga twoba twakoreye hamwe i Burundi kuko ni wo mugambi abarundi bo muri
Amerika dufite nera kamo abarundi bose ari kwisi yose ushira hamwe bagashira ingufu hamwe kugira ngo baje gukorera mu Burundi bongere bakunde igihugu cyacu cy'amaguko kuko jewe nagenda genzi ibihugu byinshi nasanze nta gihugu nogereranya n'u Burundi nicyo gituma nkunda u Burundi cyane kintu cyose numva nogikorera mu Burundi akabaye numva nogakorera ku Burundi kuri rusangi na babandi bose babeshwe nibaze bakorere mu gihugu araryoshye ameze neza kandi genda abona kuzoja gusazirayo atacyo bizodutwara ari heza.
Urakoze cyane reka mpindukire nubwo akanya kabaye gakereko na Madame Jeanne Françoise Nizigiyimana nawe nyine adushikiza akajambo ka nyuma nawe nyene akora kuri icyo kibazo cyo gutahuka mu gihugu cy'u Burundi twumvise bamwe bifuza cyane.
Murakoze cyane Madame Oriane. Icyo kibazo cyo gutahuka ni kibazo gihambaye cyane. Ikibazo kandi benshi bitwararitse mu butuzi bari hano mu mahanga cyane cyane abo tubana hano muri Amerika. Gutahuka umukuru w'igihugu cyacu igihashikirije ijambo yaratwijeje yabarundi bose ati ikibazo cyanyu naragishize mu minwe y'umugubo w'abacamanza kugira ngo bazotunganye ingene ibyanyu ibyanyu mu gihe mwobizana mukabishira mu Burundi mugakorera mu Burundi bitokononekara.
Yego.
Icyo kintu yaracijeje abarundi arababwira ati rero mushatse guteza imbere igihugu cyanyu na bene gihugu n'ukuri ntimwitinye kuzana imitahe n'amaproje yanyu. Hanyuma nka twebwe abakenyezi bobo umutambukanyi wiwe yaratwemereye ati ibanki y'abakenyezi irahari anavuga ati amaproje yanyu nimuyazane dushobora no guca tuyashyira muri opedade. Ibyo byose ni ibintu byiza byerekana yuko batwiteganya igishika kandi bashaka yuko dukorana n'ukuri amahoro atsimbataye kuko niyo twipfuriza igihugu cyacu. Tukipfuza ko Imana iguma ikiragiye ikaturagirira n'indongozi zacu nziza. Ibyo obihari n'ukuri nta murundi atokwipfuza gutaha kandi twese turazi uko burya nta kintu kiruta kugira iwanyu.
Reka kumbure Dr. Zena we sinamuhaye akajyo kugushikiriza akajambo ka nyuma nubwo yishyuye ikibazo cyerekeye gutahuka. Dr. Zena masegonda make akajambo ka nyuma dusozera. Murakoze cyane.
Murakoze cyane Madame Hoyane kuri kano kajyo waduhaye sinorangiza ntashimiye we ku mutima umutambukanye mukuru w'igihugu cyacu Angeline ndayishimiye. Atanongera nkashimira ubuseruki bw'Uburundi bwo bwaduteye teka kuko murabizi hari abahora bagahe tubenye yuko baje umugabo bayitaye ku rutare baragerageza baratubwira ati mutegure ibyo bintu. Hanyuma rero nkashimira n'abakenyezi bitaze ubwo butumire kuko barigoye cyane iyo batababo turi kumwe ntizari gushoboka. Murakoze.
Murakoze cyane namwe mwese mwaduteze amatwi muri kino kiganiro muri isanga cyo uyu munsi aho mwumvise bimwe mu byaranguwe n'abakenyezi b'abarundikazi baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe Madame Angeline Ndayishimiye bari mu rugendo i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nama igira 76 y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU bakaba barakiriwe n'abarundi baba muri Amerika. Murakoze cyane rero bwiganiro cy'uyu munsi muri isanga mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabashimiye ndabifuriza umunsi mwiza mwese. Murakoze.